Abakinyi 43 nibo bahamagawe n'umumenyereza Franzi Marcene yungirijwe na Gateka Belize. 15 muri abo bava mu migwi yo mu Burundi nka Gladiators, Legazel, Young Sisters, Message n'Urunani. 8 basigaye bava mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi kiretse Nezerwa Ines akina mu mugwi wa ASVL mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu kiganiro kiramvuye Arsene Furanzima ha ijwi rya Amerika arerekana yabo bakinyi bakina hanze y'u Burundi baje bava n'ica biteze ko mu mugwi wiwe.
Neri Sandra Nsanzabaganwa akinira umugwi wa Kepler hamwe na Santiana nyene basanzwe bakinana mu mugwi wa Kepler hamwe na Nandi Linda Witonze akina n'umugwi wa Reg. Hanyuma hariho na babiri bo mu Buganda bashitse uwitwa Ninette n'uwitwa Ines hano mu gihugu kugira ngo bahasange Ines Nezerwa batazira giti yarasanzwe yarashitse ngaha mu gihugu. Icyo tubiteze ko ca mbere nuko bazana experience mu bandi bari ngaha aye, kandi ntankeka turabona yuko intererano yabo izoba idasanzwe bagafasha kwankadra aba bandi bakiri bato.
Uwo mumenyereza arerekana intumbero yabo muri ayo mahiganwa azotangura igenekezo rya kabiri gushika irya cumi mu gihugu cya Misiri.
Twebwe intumbero yacu nyamukuru ni iyo kwikarifya, ariko kandi tukanagaruka tukavuga tuti hamwe bitokunda ko twikarifya bivanye n'uko kumbure twe tumaze igihe kirekire tutariko turagira abakinyi duse baracyari bato, ariko kandi turajanywe n'indi ntumbero nayo yo kwiga kugira ngo dushobore kubona abakinyi bamenyere amahiganwa y'ugo rugezo, babone ingene ibintu bishobora kugenda, babone ingene iyindi mirwi bayitunganije, babone ingene abandi bakinyi bakina kugira ngo mu myaka itari ya kera cyane gose naho uyu mwaka bitokunda dushobore kuba natwe mu bashika muri Afro Basket aho dushobora guhiganwa n'iyindi mirwi y'ibihangange hano muri Afrika.
Kugeza uno munsi umumenyereza arashima ingene ishyira hamwe rya basketball mu Burundi Febabu n'ubushikiranganje bw'inkino bariko barabitaho akabasaba kutadehukirwa.
Novuga yuko atacu batariko barakora kugira ngo bashobore kudushira mu makondisiyo meza, novuga ngo kugira ngo dushobore kutwitabira amahiganwa tumeze neza ntankeka bazobandaye badufata mu mugongo, ariko kandi natwe ico tubasaba nuko boshishikara ntibadehukigwe bakabandaye badufata mu mugongo, igihugu cyose kikadufata mu mugongo ko n'umurwi ugiye guserukira igihugu bagakora ibyo bashobora byose kugira ngo ntihagire ico umugi ukena, abakinyi baze bakine bari mu mutwe bameze neza, mu mubiri bameze neza, ka hose twitunganije kandi tumeze neza kugira ngo ihangiro twihaye dushobore kurishikako.
Kugeza uno munsi ibihugu bimaze kwemera kuzitabira iryo higanwa muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ni Misiri, Uburundi, Kenya, Uganda na Tanzania. Bibiri vya mbere bizaba bironse itike yo kwitabira izo nkino za Afro Basketball y'abigeme yo mu mwaka w'2025. Izo nkino nkuko vyamenyeshejwe na FIBA Afrique igenekezo rya 12 za kuno kwezi zizobera mu gihugu cha Côte d'Ivoire mu gisagara cha Abidjan kuva itariki 25 kwezi kw'indwi kugeza itariki 3 z'ukwezi k'8 uno mwaka. Ibihugu 12 nivyo bizitabira iryo higano. Bitandatu biramaze kumenyekana ni Côte d'Ivoire, Nigeria, Senegal, Uganda, Mali na Cameroon. Ibindi bitandatu bizova majonjora mu turere twa Afrika. Ni higanwa riba buri myaka 2. Mu mwaka w'2023 ryabereye i Kigali mu Rwanda ritahukanwa na Nigeria itsinze Senegal mu rukino rwa nyuma. Desire Tungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.